mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matuku igano vya ijwi rya Amerika ni Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu igano vya ino genekerezo rya 17 ukwezi ni kwa 8 muri 2017. Muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vya uno mwanya ndabahaye ikaze.
Bajya ibishishwa by'ibijumbu, bajya abafise imiryango babagemurira, babagemurira imyumbati, bagaharura ibijya bishishwa by'inyuma. Bajya rero babarundi batagira ikibagerako, bagatora bya bishishwa by'imyumbati na bya bishishwa by'ibijumbu, akaba nibyo bajya.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo. Avuga ngene abarundi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira ho nyene muri Kongo babayeho nabi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro iwanyu mu ntara mwezina tubanze tubabwire muri make ko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasavye ashimitse kuno wa gatatu ko ibibazo c'ibirwanisho vya nucléaire bihingurwa na Korea ya ruguru co turega umuti biciye mu kuganira kw'abategetsi. Guterres yagabishije ko ingaruka zo gukoresha inguvu za gisirikare zidakwiye no kwiyumvirwa. Ikindi Antonio Guterres yavuze nuko uruhagarara ruri mu karere ka Korea ruri ku rugezo rutari bwaboneke haraheze imyaka itari mike. Ni mu gihe mundwi iheze habaye guterana amajambo hagati ya Perezida Donald Trump wa Amerika na Kim Jong-un wa Korea ya ruguru bivuye ku bitero vya misile. Kim Jong-un yatangaje ko ategekanya gutera mu karere ka Guam kari ku butaka bwa Amerika. Ariko naho biruko Kim Jong-un yaravuze yuko abaye arabangira Perezida wa Amerika, akaba yaraye ashimye iyo ngingo ya mugenzi wiwe avuga yuko ari ngingo yuzuye mu bwitonzi. Mu gihugu cha Kenya, Raila Odinga aheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu yarayatangaje ko agiye kwitura ubutungane mu kibanza cyo guhamagarira abanywanyi biwe mu myerekano. Odinga yemeza ko yibwe amaju matora y'umukuru w'igihugu aheruka. Iyo ngingo yatumye rero impungenge zigabanuka mu gihe abatari bake bari bafise ubwoba bw'uko hashobora kwaduka ubwicanyi muri ico gihugu. Raila Odinga yatangaje ko bazokwigisha amahoro nk'uko bamye babikora, yamara ko bazoharanira n'uburenganzira bwabo bwo gukora imyerekano. Avuga kandi ko bazogandara bakagira umwanya w'agacerere kuvuza ingoma no gukora ibishoboka byose kugira ngo berekane biciye mu mutekano ko bibwa amatora. Tukibutsa ko matora yabaye mu ndwi iheze aho muri Kenya. Raila Odinga yatahukanye amajwi 48 n'ibice 8 kw'ijana, nayo Perezida Uhuru Kenyatta bahiganwa asubira gutorwa ku majwi 58 n'ibice 3 kw'ijana. Igihugu cha Iraki kimenyesha ko kiri ku kirasaba makungu kugifasha kwegeranya ivyabona kubijanye n'ivyaha vy'agateka kazi na muntu cagiriza muhari wa leta ya Kiislam. Ivyo biri mu rwandiko umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Iraki n'ayandi makungu. Ibrahim Al-Jafar yarungikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Muri uko rwandiko Al-Jafar asaba ko amakungu afasha Iraki muri ico gikorwa, akavuga kandi ko Iraki kiri ko kirakorana n'Ubwongereza kujanye n'ingingo y'inama y'umutekano kugira ngo hatangure gukorwa amatohoza. Ubwicanyi buregwa umuhari wa leta ya Kiislam bwakorewe abanye-Iraki baba Yazidi basanzwe bafise imico ya kera. Uwo muhari ukavuga ko basenga shetani. Kuno wa gatatu Amal Clooney umushingwamanza aserukira abayazidi bo muri Iraki yatangaje ko yizera ko ikete ryarungitswe na leta ya Iraki rigiye gukora ko kandi rigakuraho ukudahana kwihonya bwoko n'ibindi byaha byakozwe n'umuhari wa leta ya Kiislam muri Iraki no ku isi hose. Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mwiko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwari mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rwa internet yacu aliyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikiganiro cacu no musi tugera mu gihugu ca Kongo tubabwira ikibazo ca zimwe mu mpunzi z'abarundi zifungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira zifise ingorane ikomeye yo gushobora gufungurirwa neza. Reka mugenzi wacu Vedaste Ngabo akorera muri Kongo hatubwire vyinshi kuri no nkuru.
Gereza nkuru ya Uvira ifungiye mu bakongomani n'abanyamahanga barimo abarundi ndetse n'impunzi z'abarundi zagiye zishinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu, gukorana n'inyeshamba ndetse n'ubujura. Bamwe mu bari bafungiye muri gereza bamaze igihe cy'ukwezi kose bafunguwe bari mu nkambi yo mu Rusenda baratabariza abandi barundi bafungiwe muri gereza kuko bugarijwe n'inzara, kandi abenshi mu bafunzwe bakaba barimo abagiye bazira akarengane, dore ko bagiye bafatwa bagiye gushakira imirimo mu biturage byo muri teritwari ya Uvira na Fizi, ariko bakaba babashinja kuba ari inyeshamba kuko mu karere ka Fizi na Uvira hari inyeshamba z'abarundi za Forebu n'iza FNL iyobowe na Aloyse Nzabampema.
Kuri prizo santarari Buvira twari tubayeyo nabi cyane, nta bintu byinjya bihari, leta ntabwo ibagaburira, nibizanye izana ibintu bimeze nk'ibintu bayo aho zijya murezi sagira bakabizana rimwe mu kwezi angwe kabiri mu kwezi, mukabijya iminsi ine mu kwezi, iyindi minsi yose abafise imiryango nibo bagira gute, nibo bafise ababagerako. Abarundi bafungiye mu Ibuvira na barundi babayeho nabi cyane kuko bagiye ibikoko, banywaye ibintu bagiye ibishishwa by'ibijumbu, bajya abafise imiryango babagemurira, babagemurira imyumbati bagaharura ibijya bishishwa by'inyuma. Bajya rero babarundi batagira ikibagerako bagatora bya bishishwa by'imyumbati na bya bishishwa by'ibijumbu akaba nibyo bajya.
Ikindi kibazo gikomeye cyugarije imiryango yo mu nkambi yo mu Rusenda ifite abantu bafungiwe muri gereza nkuru y'Ibuvira nuko bakora urugendo rurerure kandi ruhenze kugira ngo bagere aho abantu babo bafungiwe Ibuvira. Ibi bikaba bitangazwa na Nahishakiye Emerine, umubyeyi ufite umugabo maze igihe kigera ku mwaka afungiwe Ibuvira.
Ngiye none ndaronda nk'utunduke ya bona ko bigoye nkubona hori yana dude ndiri mu 16 byo kugenda ni hataye ndonda namba ari nk'ibiro nka 10 by'ubufu ntamusira n'utubuga dukiye nakabara rifatisha uko nyene.
Kugira ngo winjire utanga amafaranga?
Kugira ngo winjire uratanga 5000 abantu bagusoperinge unyene, kugira ngo gusa wikadize nyene ntande mahere subira gutanga nayo ho uteje nyene naye yasimba wowe naye atanga kugira ku muryango wose ucako bagusaba amahera kandi umuryango uciye ko bagusaba amahera.
Uyu mugabo warumaze igihe amezi atandatu afungiwe muri gereza y'Ibuvira wagiriwe amahirwe yo kurekugwa asaba amashyirahamwe ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko yahaguruka akavuganira abanyururu barimo abarundi bagenda barenganira mu magereza yo muri Kongo.
Abantu rero benshi cyane gose bafungiwe muri santarari bafunzwe bariko barazira karengane bariko bararengana, nuwo twafatiwe hamwe kiretse nawe yaravuye kugura agatoki bamufatanye asigaye muri santarari amerewe nabi cyane ntagira ikimugerako. Icyo nsaba abajejwe agateka k'abantu k'abanyororo n'agateka k'abanyamahanga n'impunzi, ndasavye vraiment ko bobagerako bakabarekuza kuko bariko bararengana ntibagira ikibagerako, ntibagira ikibavugira, ntibasamba. Amadosiye yabo barayubitse mbere ntibazwi n'amategeko muri prizo.
Ngarukiye Prince ni umuvugabutumwa muri gereza y'Ibuvira akaba n'umukorerabushake mu kuvuganira abanyururu, aratubwira bimwe mu bibazo yagiye atugwa na bamwe muri abo banyururu yagiye avuganira.
Hariho umuhungu nzi wafatiwe hano ku misozi yo ku Kirungwa avuye kuramukanya iwabo mu Burundi azamuse ajya gukomeza imirimo yiwe ruguru ku Ndondo iriya mu Bijumbu, hanyuma ashyitse ku musozi ahura n'abantu ba
inzego zishinzwe umutekano
noneho bamusaba ibyangombwa, avuga ibyangombwa ko bifite ariko kandi nko kwisobanura mu rurimi kumva ntibumvikanye mu rurimi, ati nkisobanura barambwira ngo tumanuke tuzibuvire. Baramumanukana bamugeza hani Uvira, bahise Uvira aragenda kuri birode, bahise kuri birode ati nagize iminsi mikeya iza kwisanga kandi muri prison ize muri prison central
nubwo nta mibare itangazwa abanyururu b'abarundi bafungiwe muri gereza y'Ibuvira bitewe nuko ubuyobozi bwa gereza nkuru y'Ibuvira bwirinze kugira ikintu cyacu cyose budutangariza kubijanye n'abafungwa ariko president wa societe civile akaba ari na uhagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri territoire y'Ibuvira bwana Majari wa Kenazi mu kiganiro hajwe rya Amerika asobanura yuko igereza ifite ubushobozi bwo gufungirwamo abantu 150 ariko kuri ubu irimo abanyururu bagera kuri 600 bwana Majari wa Kanazi avuga ko leta ntabiribwa iri gutanga muri gereza kwa ahubwo ari amatorero n'amashiramwe atandukanye arimo Seyiseri na Karitasi ari yagenda agaburira abanyururu rimwe na rimwe ariyo mpamvu usanga abanyururu benshi babayeho nabi abandi nabo barananutse kubera inzara aha akabakangurira abagira neza kurushaho gutera inkunga y'ibiribwa imfungwa zifungiwe muri gereza y'Ibuvira ndadasengabo ku bwijwi rya Amerika Ibuvira mu ntara kivu amajyepfo
Arakoze Vedaste Ngabo hijugiye Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nkuko mubimenyereye imisi yose ya kane turabashikiriza iba biriko biranugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha bijya biranugwa nugwa kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu kandi na vyisomeye
eh ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
ehe dupingi ehe dupingi utangiki
ne mupinga mupingi Umvirizi ijwi rya Amerika irabesha ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nuko rero no musi dutanga umuco ku nkuru zibiri ariko zose zijanye n'ivyindero ya mbere ni nkuru ivuga amanota yafatiwe ko mu kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure bahejeje igice ca mbere c'ishure nshingiro kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye yanuganuze cane ku mbuga ngurukana bumenyi hakavuga ko vyinshi bitari vyo inkuru ya kabiri nayo ni ijanye n'itegeko rishasha rizogenga amashure yaba aya leta canke ayigenga iryo naryo ahanini bifatiye kugushaza kw'abanyeshure shure babigeme hoba harimo kubuzwa gutunga imishatsi ishizemo tumwe bita twa produit munyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacicije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi reka duhe rero umuco kuri zo nkuru uko ari zibiri
Inkuru irikira hanahanwa cyane ku rubuga rwa WhatsApp ivuga amanota yafatiwe ko ku kibazo cha leta giha uburenganzira abanyeshure bahejeje igice cha mbere c'ishure shingiro kuja mu gice cha kabiri cy'amashure yisumbuye Ayo nayo havugwa ko ari 46 n'ibice 5 kwijana kubo mu mwaka w'icyenda hamwe na 26 n'ibice 9 kwijana kubo mu mwaka w'icumi aha kandi baranatanga kuri ugo rubuga rwa WhatsApp ijwi ry'umushikiranganje w'indero atangaza ayo manota aha rero ubwo bushikiranganje burabeshuza bwivuye inyuma ko ayo manota ari karahana hanwa ari kinyoma n'iryo jwi ritangwa ari ryo kumwaka uheze Juma Edouard abuvugira yabibeshuje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane aho ahamagarira abavyeyi n'abanyeshure kutajuragirika kubw'ibyo binyoma
ico gihuha nta yindi ntumbero gifise atari kujuragiza abavyeyi n'abanyeshure mbere abo babisha bubahutse gukoresha amajwi y'umushikiranganje yo mu mwaka uheze kugira bashe guhubya benshi turamenyesheje yuko atamusi numwe ubushikiranganje bwigeze buca mu nzira y'imihora nka WhatsApp mu gushikiriza inkuru yerekeye igihugu twobibutsa yuko kuva na kera narindi byama bishikirizwa n'umutegetsi yabiherewe ububasha na leta no kuvuga umushikiranganje nuno mwaka rero niko bizogenda ubushikiranganje buriko buraheraheza ibikorwa by'ubuhinga bijanye nayo manota kugira ngo azoheze ashikirizwe cese mu maguru masha n'ababifitiye ububasha
uyu muvugizi w'ubushikiranganje bw'indero aranavuga ko bakiriko barakosorera abanyeshure basavye ko ico gikorwa gisubigwamwo
uyu munsi abana bose baramaze kubona ingene bakoze mbere bamwe muri bo bari tu ubushikiranganje basaba yuko bosubiramo kubakosorera aho ba harabaye ukwihenda cyo gikogwa ubuki kabakiri kukiregerana
inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'indero siyigusa hari n'iyindi ivuga ku itegeko rishasha rigenga abanyeshure baba abo mu mashure yigenga cyo kimwe nabo mu mashure ya leta umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yashikirije mu ijambo igihe ari mu bikorwa rusangi by'ugwaruka ruri mu buruhuko mu ntara ya Karusi ko abanyeshure babwirizwa gusa bose aho bamwe batahuye ko bazokwambara umwambaro ufise ibara rimwe. Ivyo n'ubu nyene Juma Edouard abeshuza akanatomora uko iryo tegeko rivuga.
Ntiyavuze yuko umwambaro wa uniforme uzoba umwe mu gihugu. Oya namba yagombye kuvuga cyane cyane ko abanyeshure bazoba basa, no kuvuga ibijanye n'amahereni cyangwa na ya mishatsi bahingura. Ubu bitiza guherana n'iki kiruhuko, abana bose baba mu mashure yigenga cyangwa ya leta bazogenda bafite imishatsi isanzwe ata amahereni, hanyuma ikigira kabiri bakagenda bikwije uniforme amashure azogura cyangwa azokoresha uko bahora, ariko bitwararika cyane cyane kubahiriza ibiri muri itegeko rishasha, kuko risaba yuko umwana w'umwigeme yambaye ijipo itegerezwa gupfuka mavi gashika epfo gato ya mavi, hanyuma abana b'abahungu y'amapantaro bita poketi icyo kirazira. Abayobozi b'amashuri rero ibyo batsa kubyitwararika.
Kuri ibi havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane ku bijyanye no kudahingura imishatsi ku banyeshure babigeme. Bamwe barashima iyo ngingo, abandi bakavuga ko imishatsi y'abigeme itokogwa ko. Huko mubimenyereye turabasomera bimwe mu byavuzwe. Duhere kuri uyu avuga ati: jewe mbona ingingo umushikiranganje yafashe ari nziza cyane. Murababona bafise imishatsi isokoje neza cyane, bakagira mbere n'amanota menshi mu ishure, ariko bakaba banyuma mu bibazo bya leta. Uyundi nawe avuga ati: ivyo biraba umushikiranganje n'abanyeshure biwe. Hari n'uyu yanditse avuga ati: jewe ku bwanje mbona ingingo y'umushikiranganje itizwe neza cyane, mbona atayifatiye. Hari bituma byinshi cyane bishobora gutuma abanyeshure bananirwa. Aha notanga karorero nko kubijanye no kubura bigisha, nko kubijanye no kutigisha neza, nko kubura gashiruka bute kubigisha, eka mbere n'urugezo rwabo rwo kwigisha, eka mbere no kuba badafise ubumenyi buhagije. Ahandi naho ni ku banyeshure, nk'ibirometero bagenda baja ku ishure, inzara, ubukene bituma abanyeshure badashobora gukurikirana ivyigwa. Dusome n'uyu avuga ati: yarabivuze nta guharira. Bishoboka yuko rero yavuze byo, mutegerezwa rero kubahiriza itegeko. Tugarukirize kuri yavuga yitwengera ati: ha ha ha, aho muraruta urya ntavuguruzwa.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ekarewe dushimire Diane Ndonse yaradushikirije inkuru y'ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi mbere yuko tuca tubashikiriza ibi bihanishije biciye ku Ijwi rya Amerika. Ariko rero tubitumire namwe mukabona ibihuha biri ngaho iwanyu mu kibano, mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com gutyo tubafashe kurondera inyishu canke umuti canke umuco kuri ivyo vyose usanga binuganurwa haba mu kibano canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ijwi rya Amerika tubandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara, tukibandaniriza muri komune ya Bisoro y'intara ya Mwaro, aho abanyagihugu baho basaba kuronswa ibigega rusange bibegereye kugira ngo bashobore kubitsa umwimbu vyoroshe gutyo bahangane n'ikibazo inzara canke gusesagura umwimbu. Ivyo babisaba bishimikije yuko harangwa igigega kimwe gusa, ico na cungu kikaba kiri kure y'imitumba itari mike. Umenyesha makuru wacu Haisa Liliane n'amahoro yavuganye na bamwe mu barimyi babeshejeho n'utwo dufungurwa tubikwa muri ivyo bigega maze adutegura ino nkuru.
Uyu mugambi wo kubikira imbuto abarimye mu mahangari rusangi yo kwikomine ni bumwe mu buryo buriko bubafasha kuziganya imbuto bazokenera hageze guteragira. Uyu mwimbo bariko babikisha muri iki gihe ugizwe hanini n'imbuto y'ibiharage hamwe n'iy'ibigori. Umurimyi wese akeneye kubikisha imbuto yiwe asabwa kwigurira umuti wo gupompa ibyaje kubikisha ugugwa 2500 hamwe no gutanga amafaranga 500 yo kugira zoro nk'uburenganzira bwo kubikura. Uyu mukenyezi Kankindi Froza wo kumusoza igitaramuka aratubwira uburyo uko kubitsa imbuto bimukingira impanuka zitandukanye nko gusesagura hamwe no kwibigwa kumuhana.
Nazanye ivyuma 4 na 3 abasoma baranyene baragura nko kumurango turi gukora hano tugasanga batwivye n'agashyambara bakabonye baragatwara muga nk'ibintu by'ibiharagi hoho barahashe ubu mwiyimbura ni buryo bwo gukwingira umwimbo wacu turinde tuza kubibika tubatuzaho tuzokura makaye y'abana kakabutuga ukabitse kuko hubo ibegi biharagacha hagaze ku mafaranga 1000 hageze mwitera naho ubigura 1800 nkubo birorosha.
Naho kukubikisha imbuto mu bigega rusangi biri ku makomine bigirira kamara barimyi intamba mizo ntizibuze ahani mu gihe bishika hageze kubikura bagasanga byarabunzwe kuko vyanyagiwe ahandi naho hakababera kure kuko bamwe bibasaba ko bafata urugendo rurerure kugira bashike ahari no hangare. Ikindi nuko niyo hageze kubikura bisaba ko bama batonze kugira babaho umwimbo wabo bagasanga bibatwaye umwanya wo gukora utundi dukogwa. Aba ni bamwe mu baje kubitsa bavuga ingene baharuhira
birashika nka aye dufate nk'uhere aho bisoro ihera ni nk'ibihumbi 200 kugeza bishikina kose uwiking hari habareka kubizana nyene kubera urwo rugendo
abubatse ihangare bayubatse nabi kubera haga tuba tubika ku mitumba bashize ku buyungiro ku madirisha agira murahabona mwegereje impande y'intuze y'idirisha uruhweze ruje rubirategwa n'amazi biboze habahahombye umunyagihugu yaje kubikisha bokingira amadirisha kubera ihangare yaga
ababari benshi nabikora ari umukronome uringinga cyangwa ukabitaha numba bicabikugora nk'ubu munsi urabona nta kindi umuntu akora nk'ubu urabona turarindiri nataza tuzogarukejo.
Haruhande yababemera gufata ingendo ndende baje kubitsa imbuto kuri komine harundi muco w'abarimye bahitamwo kubigumiza muhira kuko tabujyo bafise bwo kuriha amakinga vyunguruza. Uyu mukenyezi wo kumutumba kanka uri ku birometero birenga 5 uja kuri komine Bisoro avuga ko atoshobora gushika ari yo hangari kuko hamubera kure.
Byo bavyiza kugira ngo ndabishire nga hafi wacu hatwegere iyo ndabironse nkipuza kugira ngo ndabijyane ndabura ukuntu ndabijyane hakambera kure tugacha twononekara ho turi sesesagura ndadushira muhira abana bakadufungu tugacha duhera hagera itera nkiruka ndaturonse nkasubira nkateye ndacyumukura gose ubikomeye.
Aba barimyi bari ku mitumba itegereye umugwa mukuru wa komine Bisoro barasaba abajejwe intwaro kugwiza amahangare yo kwegeraniriza mwimbuto kugira bose borohegwe.
Icyo twasaba boraba ayo mahangare yo kubitsamo ibyo biharage canke ibindi y'umwimbo nyane kugeza baze barabikwiragiza hose n'abandi bashikiye biratuma bamwe bafata urugendo rurerure bigatuma nyane bace babiheba kuza kubibita.
Iyo bagira nk'ihangare mu kivoga iyindi bakayishyira nk'ikiyambu ahabika umusozi abandi bagaca bagenda hariya ku ahegereye ihangare wabo iryo tume tudasigara turi benshi kuko ngaha abo mu kiganda baza ngaha abo ikanka baza ngaha kandi kanka hari ihangare habuze uburyo bwo yikoreramo bwo gwiza amahangare hashoboka hose.
Mu ntwaro bamenyesha ko hari amahangare yubatswe hasigaye ko batangura kuyakoresha kubgabura amatari w'intara ya Mwaro Jean Mahinya Karegwa ahamagarira barongoye gukora mu mashini hamwe kugira abashire ingufu hamwe mu kubika umwimbo bitabavunye.
Icyo cyo bahanura nuko boja hamwe mu mashira hamwe bakiyungunganya bakagura kibanza bashobora kububakiramo kuko nkaho muri JZD abantu nkabo barakunda kubafasha iyo bimbuye nako bise umwimbo ushemeye babona ko ukandi ari wo kubikanye ne mu mahangare mugabo iyo bakoreye amashira hamwe bohana isango ahagenda batarenze kuja gutonda cyangwa ari umwimbo wishira hamwe ugatwara nk'abantu babiri cyangwa batatu gucyo yo magronome agaca abakira batarenze kumara umwanya munini ya ari nk'umunsi wo gushora cyangwa kuja kubika muri yo hangare bakaba bavyumvikanye na gronome kikabiga kugwa cumvikanywe ko na bose.
Tumenyeshe ko ihangare imwe ya komine Bisoro iza kubikishamwo n'abarimyi bava muri komine Jansoro yo muri Gitega kuko isanzwe ihana urubibe nino komine. Muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian ina mahoro Ijwi rya Amerika.
Nchuti bakunze turi ko dusanga abasozera ikiganiro cacu ariko imbere yuko tugisozera tubanze tubabwire ivyo bidukikije umushikiranganje bidukikije aherutse kwandikira amahinguriro asuka imicafu mu kiyaga Tanganyika ko agiye gufatirwa ibihano aho ni mu Burundi amashiramwe yo gukingira ibidukikije arashima iyo ngingo mugabo hagasaba ko n'izindi ngingo nko kubuza abarima canke aborora ku nkengera z'ico kiyaga naho nyene zofatwa ni mu gihe amatohoza y'ikigega Global Fund yerekana ko Tanganyika ari ico kiyaga kibangamiwe n'imicafu kurusha ibindi ku isi uno mwaka Eloge Wirikaneza.
Amazi y'ikiyaga Tanganyika atunze abantu baharurwa mu mamiliyoni nk'uko amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yishinze gukingira ibidukikije avyerekana. Ariko ico kiyaga nubwo gifitiye akamaro abatari bake mu bihugu bine gicamwo arivyo Burundi, Congo, Zambia na Tanzania kirabangamiwe rwose n'imicafu. Ikigega kiraba ibidukikije ku isi Global Nature Fund cemeza kw'inkukura imicafu yo mu mazu n'amahinguriro hati ibagiye bikorerwa muri ico kiyaga vyacononye ku buryo umwaka w'ihumbi 2017 Tanganyika ico kiyaga ca mbere kibanga ngamwe kurusha ibindi byose ku isi kugira izo bihinduke ku ruhande rw'u Burundi umushikiranganje ajejwe ibidukikije aherutse kwandikira amahinguriro yose asuka amazi mabi muri Tanganyika ayabwira ko azobandanya ahumanya ico kiyaga azohagarikwa. Celestin Ndayizeye:
twarashatse kudoma kurutoki ku mashirahamwe atari make yegereye ikiyaga na cane cane tubabwira yuko tugiye gufata ingingo kandi ndasubira inyuma kugira ngo turabe yuko ibyo bahingura imicafu yo mu mahinguro yabo itaronse ubuhinga gukuyungurura imicafu ya mu gifaransa hakaba pretraitement imbere yuko ahasanzwe hakoranira imicafu yungururwa maze muri kibashaka Tanganyika hagenda amazi meza ibyo bintu tutabikontrole tutasanze ko bigiye ku buringanire tuzoguma dufata ingingo mbere no kugagwa shiramwe kugagwa tugiye kubihagurukira ku munsi hazoba icungerwa gikoreshwa ryayo mazi na cancana ava mu mahinguri.
Ishyirahamwe rikingira ibidukikije ACPR rirashimishwa niyo ngingo y'umushikiranganji ariko risanga hari n'ibindi bikwiye gukorwa. Diomede Mujojoma ajejwe gukurikirana ibikorwa muri ACPR:
ikiyaga Tanganyika kirageramiwe cane n'ababandanya bubaka bacegera, kirageramiwe cane n'uburimyi bukoregwa haruhande y'ico kiyaga, hanyuma kandi kirageramirwa cane n'ukuntu abarovyi bavyifatamwo. Hari abaroba bakoresheje amato akoresha ibitoro, n'amato kandi aca muri ico kiyaga azanye ibidandazwa nanye nakoresha ibitoro. Ivyo vyose biraheza bikaza biraja muri ico kiyaga Tanganyika ikaconona.
Amwe mu mashirahamwe arungika amazi muri Tanganyika ariko haraheza imyaka yitondera kutaconona. Akarorero na Kasabono rikora amasabuni. Jibrile n'inkingi yajejwe akanovera muri ryo twaganiriye abanje kunyereka uko amazi mababanza gutunganywa imbere yo kwisuka muri ico kiyaga.
Ubwo buhinga rero twabusizeho ubwa mbere twisunze ibyo tegezwa gukora bimwe bita mu gifaransa responsabilité sociétale, ibyo nibyo tegezwa gukora. Ibijyanye rero n'amategeko twisunga urugero gira kabiri imbere yuko urungika amazi mu bidukikije tegerezwa kuraba neza yuko ahuye n'urugero rwashinzwe n'amategeko. Ayo mategeko naho arategekanya neza ibiharuro ntarengwa, ayo mategeko niyo twisunga bavyita ngo norme doroji.
Mujojoma na wasanga ibihano bitagoye gufata narijya amategeko abishinga hari.
Hariho itegeko rigenga amazi n'itegeko rigenga ikiyaga Tanganyika, harimo ibihano boheza bakarishira mu ngiro bagaheza bagakorera kuri ibyo bihano. Ayo mashirahamwe yose akorera ibikorwa kuri kiyaga Tanganyika aconona byiza babanza bakayahagarika, hanyuma agaheza agatunganya neza ibikorwa byayo ku buryo bitaza byonona ico kiyaga Tanganyika. Turazi yuko twese ahanini usanga ibyo bikorwa bidufitiye akamaro, mugabo ni byiza yuko bikorwa byisunze ikingirwa gico kiyaga Tanganyika.
Abatita hiryo kingirwa n'inkingi yasanga bameze nk'abagizi ba nabi.
Ibintu biteye isoni ahubwo biranababaje kubona ko hariho umuntu canke ihinguriro ashobora kubahuka akarikurira amazi mu kiyaga. Abantu basanzwe bazi yuko najya tunywa arijide zari yakura, ariyo mahinguriro hariho abantu bavidurutse twasugumwe bagaca basukamo bire twaza tuvunira urugohe abo bantu. Ayo mahinguriro kwivyo ari bibi, kiretse yuko bihanwa n'amategeko birateye n'isoni ni nko kwisambura ko nk'imene.
Amwe mu mashirahamwe atungwa gatoki hasigura ko ari ha muri meri ya Bujumbura kugira igisata setemi c'igisagara kijejwe gukura ubucafu gitunganya amazi mabi yayo. Umushikiranganje ndayize yabona kwa mikoro make ya Setemi ari mu bitumiki ya Gatanganyika cononekara.
Ivyo navyo ne bizosuzumirwa hamwe hama na Setemi jitashize mu ngiro navyo ne bisuzumirwa hamwe kuko nigiye dorutse mu ngingo twari kumwe nabo narongoye igisagara ca Bujumbura. Mbere nabandi benshi bategetse hambaye muri iki gihugu byose tuzobirabira hamwe twabwiye ko ibitose gaza ico kiyaga naheje kuvuga bitatu cya mbere nuko hoba na Setemi kumbure hari byitashobye kuba igishoboye kushikako nayo ni imvugira kane yuko na jejwe kuyungurura nayo ivyibuze yoshikira leta nayo iri ngaha kugira yumvirize abene kuyumvirize kandi ishobora no gushira mu ngiro ivyo shobora gutuma ikiyaga ca Tanganyika kiba ciza.
Ikiyaga Tanganyika nico ca kabiri mu munini ku mugabane wose wa Afrika, ikaba ari naco kiyaga ca kabiri kandi kwisi yose mu burebure bw'amajepfo. Ni naco kiyaga ca mbere kwisi kirimo amazi ashobora kunyobwa, kikaba cisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara. Eroje buri kaneza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Hello Joe, uri kaneza niko uri wewe duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Nshuti bakunze matwumviriza mwakoze, tusubire rero kubaha isango mu biganiro byacu bitandukanye. Muri byo harimo muri isanga mukurikirana kuva saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Innocent Kimenyi, ingénieur Justin na Joe Diane na hazo twari kumwe kuri micro, twemi turi batatu tuti muranigwe mu banyu no mu byanyu.